Iyo ngabire yatanzwe kuri uyu wa kabiri umushikanganje w'amagara y'abantu umuganga atatende ku mana ahejeje kuyakira yabwiye amenyesha makuru ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ibigize
umuco wa mbere ubizwe n'ibikoresho bije gufasha kugwanya icyakiza coronavirus harimo ama concentrate d'oxygen ashika 50 yatanzwe n'igihugu cy'Ubushinwa hanyuma harimo ibikoresho ama reactive yo gupima yo muri laboratoire yatanzwe na OMS hakaba harimo rero kandi n'ibindi bikoresho bikomeye bije gufasha amavuriro y'uburere kugira ngo ashobore kwitaho inkomere na cyane cyane bajya bagira amasanganya mu mabarabara ibyo bikazabafasha cyane kugira ngo umuntu agize ingorane ari ruguru no mu ndiyo cy'akarere bashobore kumwitaho.
Ubumwe bwa Buraya bwahagaritse imfashanyo bwa leta ya Burundi kuva mu ntango z'umwaka wa 2016 buri mu batanze imfashanyo bicisha mu ishyirahamwe mpuzamakungu gitahamagara y'abantu OMS. Umushikiranganje Ndikumana yishimira kubona abafasha Burundi basubiye kubugirira icyizere.
Ibyo rero turabishima cyane kuko iyo ngabire ijyanye n'ibitaro by'uburere ijyanye n'ibikoresho byo kwa muganga bashobora gufashisha abagize ingorane zo mu ibarabara bagize amakisida itanzwe mu mfashanyo yatanzwe na Union Européenne bicishe kuri OMS. Ibyo rero byose turabishima kandi turashima ko leta nkozi mbyeyi imigambi yashize imbere ishyigikiwe n'abasanzwe bafasha mu iterambere ry'igihugu na cyane cyane babicishije mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu kurwanya sida.
Imigenderanire hagati y'Uburundi n'ishyirahamwe OMS yari yatose kayo mu mezi aheze kuva aho hadukikiza cya corona muri icyo gihugu cyo mu buseruko bwa Afurika mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka. Abaseruka icyo gisata cya ONU cy'itahamagara y'abantu bavuga ko abategetsi bafata minenerwa icyo kiza. Hagati mu kwezi kwa gatanu Burundi bwirukanye abakozi bakuru bakuru ba OMS 4 harimo Dr. Lothaire Kazadim Murombo yariserukira muri ico gihugu. Kuva umukuru w'igihugu mushasha Evariste Ndayishimiye yatangaje ko COVID-19 ari umwanzi wa mbere w'igihugu agatanguza mbere isekeza ryo gupima abantu mu kivunga mu ntango z'ukwezi kw'indwi guheze. Amashyirahamwe mpuzamakungu atari make harimo PNUDA gitahitana mbere ku isi OMS n'ayandi yiyemeje gushyigikira leta mu mugambi wayo wo gutuza umugera wa corona. Kuri uyu wa kabiri abagarariye ibisata bitandukanye bya ONU mu gihugu babonanye mu nama yabo ya mbere n'umushikiranganji mushasha ajeje imigenderanire y'Uburundi n'andi makungu Albert Shingiro. Gariko ni yaserukira ibisata vya ONU muri usangi mu Burundi yemereye leta kwizo bisata bigiye gushikira imigambi y'igihugu. Eroje uri kaneza ijuje ya Amerika.